Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Fidele Niyongabo. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafite ibibazo bishobora gutuma biyahura.
Buri masogonda 40 byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura. No mu Rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteye inkeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje.
Uyo ni muganga Jean Damascene Iyamuremye, umuyobozi ajejwe kuvura indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu mu Rwanda RBC. Mu Burundi, abanyeshuri benshi ntibazoshobora gutangura amashuri kubera imiryango itabonye ibikoresho by'ishure by'abana. Ibikorwa byo gutabara no kurondera abakiri bazima mu bisigarira by'inyubakwa zasenyutse muri Nyamugigima yahitanye abantu barenga 2400 muri Maroc byabandanije kuri uyu wa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagiraho muja ni mu kanya gatoya. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibikorwa byo gutabara no kurondera abakiri bazima mu bisigarira by'inyubakwa zasenyutse muri Nyamugigima yahitanye abantu barenga 2400 muri Maroc byabandanije kuri uyu wa mbere. Ibindi kuri inkuru na Oriane Itangishaka.
Igitigiri cy'abamaze kumenyekana ko bishwe n'icyo Kinyamugigima gikomeye kimaze gushika kuri 2497. Leta ya Maroc yatangaje ko imigwi y'abajejwe gutabara imbabare yavuye mu bihugu birimwo Ubwongereza, Espagne, Qatar, Emir, Yunze Ubumwe y'Abarabu iriko irifatanya nabo muri ivyo bikogwa byo kurondera abo inyubakwa zoba zaguye ko mu bigwati biri mu misozi ya Atlas. ONU igereranya ko abantu bashaka ku 300,000 bahuye n'ibibazo byatewe n'iyo Nyamugigima itari bwibonekeze muri Maroc mu kiringo cy'ikinjanya. Perezida wa Amerika Joe Biden yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi w'Imana ko leta yiwe yiteguriye gufasha Maroc mu buryo bwose bushoboka. Umwami Mohamed wa gatandatu yafashe ingingo yo kugandarira abakiguyemo mu gihugu mu kiringo cy'iminsi 3 guhereje ku munsi w'Imana. Igisirikare cyatunganije ibikorwa by'abajeje gutabara imbabare harimo no gushira mu ngiro itegeko ry'umwami gerekeye gushira amazi mfungugwa no guha uburaro abantu barusimvye. Iyo ni Nyamugigima yabaye ku munsi wa gatanu ifise inguvu zo ku rugero rwa 6.8 yakomerekeje abantu bashika ku 2476. Ba biyongereye ko kubamaze kumenyekana ko bitabye Imana. Ibiro vya Amerika bikurikiranira hafi vya Nyamugigima hamwe n'ibindi vyaduka bimenyesha ko ico Kinyamugigima cabereye neza na neza mu bumanuko bushira uburengero ku birometero 72 uvuye mu gisagara ca Marrakech.
Urakoze Oriane kuri iyo nkuru. Abantu batari munsi ya 24 barapfuye, abandi batari bakirengere ryabo ntirizwi inyuma yuko ubwato bwari butwaye abarimyi mu mirima yabo mu gice kiri hagati muri Nigeria buzamye ku munsi w'Imana urangiye. Iyo nkuru yatangajwe n'abakozi bajejwe gutabara. Ubwo bwato bwari butwaye abarimyi barenga 100 bariko baja ku ruzi Niger bagana imirima yabo hakurya yago muri leta ya Niger. Igihe bwazama Garba Salihu ayoboye ikigo cy'igihugu kijeje gutabara yavuze ko muri iki gihe ibiziga by'abantu 24 byatowe abantu 30 baratabagwa. Itangaje ko abantu barenga 100 bategerezwa kuba bari muri ubwo bwato igihe bwagira isanganya. Impamvu z'iyo mpanuka ntizatangajwe. Ibikorwa byo kurondera abirengero ryabo ritazwi birabandanye. Ku munsi wa gatatu w'indwirangiye abantu 10 barasomye nturi, batatu nabo irengero ryabo ntiryamenyekanye igihe ubwato barimwo bwarimwo abantu 23 bari bagiye mu isoko bwazama mu kiyaga Njua mu ntara ya Adamawa iri mu buraruko bwa Nigeria. Amasanamu ntunga amasanganya y'ubwato mu nzuzi zo muri Nigeria ni ibintu biba kenshi. Kenshi biva ku bwato buba butwaye ibitegeri by'abantu by'umurengera kandi budakwije ibisabwa ku bijanye n'umutekano w'ababukoresha. Tindu Lisu, umunyapolitika akomeye atavuga rumwe na leta ya Tanzania, yarafunzwe ku munsi w'Imana mu nyuma yahararekugwa n'igipolisi atanze ingwati. Igipolisi cyamwagirije ko yagirishije ikoraniro atabirekuriwe n'amategeko kandi yageramiye imirimo y'igipolisi. Imbere yaho Tindu Lisu yari yangiwe kuja mu ikoraniro ry'abaharanira agateka ka muntu ryabereye ahitwa Ngorongoro mu buraruko bw'igihugu. Mu majambo yashikirije mu yandi makoraniro ya politiki, Lisu yaranebaguye amasezerano yerekeye ikivugo kishasha leta yagiranye n'isosiyete ikorera mu gisagara cha Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Tindu Lisu yatahutse avuye mu buhungiro mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, nyuma yuko ahunze igihugu ubugira kabiri kuva mu mwaka w'2020. Hari imyaka itatu nyuma yuko arusimbye kwigeragezwa ryo kumugandagura. Umuyobozi w'umugambwe utavuga rumwe na leta Chadema, Freeman Mbowe, yagirije perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ko ariko agarukana intwaro y'agahotoro mu gihugu. Freeman Mbowe yagirije kandi leta ya perezida Samia Suluhu Hassan kwibuza amakoraniyo y'abatavuga rumwe na leta kuba mu buraruko bw'igihugu. Abatavuga rumwe na leta bariko bagirisha amakoraniro asaba ibwirizwa shingiro rishasha n'uburenganzira kurushiriza bwa demokrasi. Mu kwezi kwa mbere, perezida Samia Hassan Suluhu yari yakuyeho ingingo yabuza amakoraniro y'abatavuga rumwe na leta. Vyari vyatumye Tundu Lisu atahuka mu gihugu avuye mu buhungiro. Yari afise icizere ko Tanzania iri kija mu nzira nshasha ya demokrasi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafisi ibibazo bishobora gutuma biyahura. Inkuru y'imvaho na Asumta Kaboyi.
Emirindi mu rukundo ni mukenyezi wo muri kamene Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko.
RBC yagisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafisi ibibazo bishobora gutuma biyahura. Inkuru ya Asumta Kaboyi. Mudutunge kuri iyo nkuru, turacyafise ibibazo. Mu Burundi hasigaye iminsi itandatu gusangwa amashure y'intango nayisumbuye azotangure. Yamara abavyeyi batari bake bavuga ko abana babo batazoja mu mashure kubera kutagira amakaye n'ibindi bikoresho. Eroje wiri kaneza dufitiye ibindi kuri iyo nkuru.
Emirindi mu rukundo ni mukenyezi wo muri kamene Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi yabwijwe rya Amerika ko abana be batanu umwe azokwegera intero y'ishure uyu mwaka.
Wa mbere ari mu wa gatandatu, undi mu wa gatanu, nta n'umwe ndaronkerikaye. Nabo mu wa mbere nta n'umwe ndaronkerikaye. Eka abo ja gwishure gute kandi nta makaye afite, nta niforome afite, ntigikunda nabaho nyene. Kandi wajyo cha baba mayiboba.
Mahi Joseph Ndayigaya wo mu Cibitoke nyene yareze abuzukuru babiri yaramaze gufata ingingo yo kubaga muzimu
Ira. Oya ntago bazoja ku ishuri kubera ikibazo cy'amakaye kandi njya usumye nciye hasi. Nurumva rero byo ku ishuri byahagaze kandi isije wa gusa bose ubabana bose bahagaze kubera ikibazo cy'amakaye na za uniform.
Uno muvyeyi yacu buzima ihuye akayitembereza ku gataro mu barabara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Afite abana batanu biga babiri mu mashuri yisumbuye na batatu mu y'intango. Kera yari mu rwego rw'abantu n'ikora leta ikamufasha imitsi n'ikirinero.
Mwuzi mabugishiri kwenye ndabona yuko watazote wabanda nyene za hejuru yuko tutadandara zane za bina vijama tupati kwa tuatembele za mkisaga. Oyaye ama kaya nayo ndaro na uomumu nani wa mazakuro humambara wishi ura vandi senda uro. Mweneku watakafasha nyuka kibu neka kugira ngo umuvija avari nahu ni ikora fisa wabana watashowe kushari laneza kuhishuri ngo wamufashe.
Umuga utuwa musanze icha ye hafi soko ya Gitega ya abuza achira na ya mira. Haniko rabaza vichiro vizili kore shofzishi ure hukia tiawa lizumushaha.
Mwende kumbana jewe sanzwe. Atani faranga nari mufise none gashano bijamo no bikura mwikije nta faranga nari nta nikosha nakime ndanagu bana sindabize ntegenga sinigene bizogenda ntibyashoboka bazogenda bigashobotse naho bazoguma muhi hari ko abanyagihugu ngaho bukene buraturembeje n'uko nta muntu afite ingene yo nta muntu afyakira naya amakaye numva ngo yarazimbye ariko ndabyumva urutwiru kuko numva se nari ntandanage ngo mbade mbade tani gicena kimwe cifaranga bise
no mwirimize mu kivyuka muri komine Musigati ntara ya Bubanza mu burengero n'ico kimwe areze abasengeza na batandatu avuga ko uyu mwaka ivyabonye bitari bwa mushikire
umwe agira cyo mu 12 ubundi yiga mu windwe ubundi mu ya gatandatu akandi gato ya mu ya kane ubundi yagira agira mare kaminuza nayo nagerageze kuko hari no munsi kugeza umugabo ndumva kongera nani kare naho rando nkutwa ntirateza nkorera amahera nkazi yepfo nkaca amahera umugabo ubuvyanze gihe imana izokorera mu bantu ama bakama amahera nzoza mbaze hama biga abantu simbisa ni 10
umucuruza kazi w'ibigori yo kumugwa mukuru wa politike wavuga ko atokwiyumvira kugura ibikoresho by'ishure nabigurira abaye inzara
ndongo akarase gusa simba n'ibintu by'amanuze by'amakaye y'abana aho nzodukura nta mutaye bisa abana batatu biga n'uwo ari mu mugongo ndapanze sinoro nk'amakaye y'abana kwera nk'ako n'ubushobora kwera
umukenyezi wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko yabwijwe ijya Amerika ko atunzwe n'urucuruzwa avuga ko kurungika abana ku ishure ari mana mpa kubera hakura hasa n'ahagadutse yari imbere y'ikibanda ciwe
ko kuva mu gitondo rirarenga nashika nka saa 8 atari 500 ndadandaza ndaye ubuke bwo kugenda bagurira makaye ntabwo mba ndiko ndaronka forome zaraziye amakaye yo yirumba ubu nta nitukira nka nayo ducira nayo tumira kubera byararengeje cyane byaraduze cyane leta nirabe itukarukire irabigabanye ibiciro kubera igihe abana bariko barasubira inyuma kwiga ntitukira ingene tubigisha ubumenyi bw'abana buca bugenda busubira hasi turabura n'icyo tubagaburira n'inzara urabona yarateye urose ibyo bihumbi bibiri nturonka ikintu bisomesha umwana rero yarari inzara agaca kuma agenda ku ishuri agasinzirirayo kubera ibiciro byazinze
umubyeyi wundi wo mu Kayanza ati akagumira gumako
ndabyiteguriye nyeneza ndaronka faranga nyene njya karasiyo gake nabo ndabacagurira kugira ngo hageze ko baje ku ishuri nzobaronka dukaye dukaramu tu uniforme irazimbye ariko uko bizimye nta kuri twobigenza tuzokura nyene duke duke
bamwe mu bavyeyi nk'uyu mugabo bahisemo kuzorungika abana bamwe ku ishuri abandi babe barabangiriye
bise batatu bazoja ku ishuri nzoshandungika babiri umwe umwasibe
Hisunzu kiranga minisitiri chatanzwe n'ubushikiranganje bw'indero w'umwaka w'ishure uzotangura kwa 18 ku kwezi. Mu mwaka uheze abana benshi baheze amashure mu ntara zitandukanye bitewe n'ubukene bwo mu miryango nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tugushimira Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda rero ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafisi ibibazo bishobora gutuma biyahura. Inkuru y'imvaho na Asumta Kaboyi.
Isi izirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura buri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 ikigo RBC kivuga ko mu Rwanda abagera ku 2500 batabawe n'abaganga bagerageza kwiyahura muri uyu mwaka RBC itangaza ko aba babona bagerageje kwiyahura ari abagana amavuriro batarapfa kuko bamaze kwiyahura bo barebwe n'izindi nzego nagerageje gushaka umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU ngo mubaze baba baramenyekanye biyahuye muri uyu mwaka ariko ntigeze aboneka kuri telefoni igendanwa gusa imibare RIBU yashyize hanze mu mwaka w'ibihumbi 2020-2021 yagaragazaga ko mu gihugu abantu 576 aribo biyahuye muri iyo myaka ibiri icyo gihe RIBU yari yagaragaje ko mu Rwanda iperereza ryakozwe rigaragaza ko 47% by'abiyahuye hatamenyekana intandaro yo kwiyambura ubuzima bwabo gusa ikizwi nuko biyahuye bitewe n'amakimbirane mu miryango bagira kuri 28% nabo babitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bari 8%. Muganga Jean Damascene yamuremye umuyobozi ushinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri RBC yabwira Ijwi rya Amerika ko bagerageza kwiyahura bakiriye mu mavuriro umwaka ushize benshi baje bagaragaza agahinda gakabije bikageraho abantu bumva kubaho birutwa no kuba barapfuye
buri masogonda 40 byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura no mu Rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteyenyeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje mu mwaka ushize ibyegeranyo by'imibare yatanzwe n'amavuriro byatugaragarije ko hafi 2500 y'abantu bageze ku mavuriro cyangwa ku bitaro bateshejwe kwiyahura.
Muganga yamuremye asobanura ko akenshi agahinda gakabije kazanwa n'impinduka z'ubuzima ziba zitagenze neza kandi uwiyahuye akabura uwo yasangiza ako kababaro. Icyo iyi mpuguke mu buzima bwo mu mutwe isaba Abanyarwanda ni kimwe.
Ubukangurambaga burakomeje bwo kugira ngo abantu bigere abafite ibibazo hanyuma abababaye tubabarane nabo hanyuma tubafate mu mugongo ndetse umuntu ntabe nyamwigendaho ari byo bituma abantu bigunga bikavamo kwiheba no kugira ka gahinda gakabije ari byo birishyira kwiyahura. Turimo turagenda mu buzima bwa nyamwigendaho ari bwo butuma umuntu agira ikibazo akakigumana kubera ko abura uwo agisangiza kubera ko turimo tugenda muri nyamwigendaho.
Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bagaragaje ko abanyarwanda bangana na 20% bagenda na gahinda gakabije, muri bo 35% ari abacitse ku icumu rya Jenoside mu myaka 5 ishize. Nta bundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje uko iki kibazo gihagaze. RBC itangaza ko indwara zo mu mutwe arizo zifata umwanya wa mbere mu mpamvu zitera benshi kwiyahura. Claveri haragira Imana uhagarariye ishyirahamwe ry'abafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babukize, agaragaza ko mu muryango wabo buri mwaka hagaragara biyahuye.
Muri uyu mwaka twatakajemo bantu biyahuye, ngo ni babantu mbanzi twanasuye naganirije rimwe na rimwe natanze n'imburuza ye ku bashinzwe kubafasha. Yewe kandi igihe bamwe bajyaga babitubwira ati ariko ndumva ubuzima bwanjye birutswa n'uko naba ntari, ararwaye nta jambo mu rugo, araho ngaho aricaye mu bana 8 n'umugore, bakicara bagapanga, hari umwana wabatizwa bakicara bagapanga, we yahagera se bagaceceka ndetse kutumvuga mu muryango bitewe n'uko n'ikibazo yagize cy'uburwayi bwo mu mutwe, uguhezwa mu muryango ku rusengero aricaye, uwo bicaranye arimutse aragiye muvuye iruhande. Ibyo byose yabitekereje aravuga ati sindi kuyikora n'iki.
Haragira Imana asanga kurinda biyahura cyangwa ababyifuza bidasaba ubuhanga bwinshi.
No, icyo dusaba umuryango nyarwanda ni uko burya umuntu iyo agiye kwiyahura abanza impuruza. Dusaba umuryango nyarwanda kureba impuruza z'umuntu. Umuntu iyo umuzi mu bana ari inshuti yawe, hari n'abo twagiye dukura ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma babitekereje, na n'ubu bakaba batanga ubuhamya ko babitekereje ariko babiretse kuko twabafashije. Kandi burya biba bigaragara n'ubwo babigira nk'imikino bati kanaka asigaye yaraturubuye, kanaka asigaye tuzi uko ameze. Dasaba umuryango nyarwanda rero kujya batabigira imikino, bajye bagerageza niba utanabishobora bitange hamaka.
Impuruza ya RBC isaba kwita ku bafite ibibazo byabatera kwiyahura ntitandukanye n'itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS. Ibinyujije ku rubuga rwayo rwa interinete, uyu muryango utangaza ko buri mwaka abantu bagera ku 700,000 biyahura ku isi yose. OMS igasaba abantu kwegera abagaragarwaho n'ibitekerezo byo kwiyahura bakabahumuriza, bakerekwa ko hakiri ibyiringiro. Umunsi mpuzamahanga wo gukumira kwiyahura watangiye mu mwaka w'2003 ku rwego rw'isi. Mu Rwanda ho ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyatangiye ubukangurambaga kuva muri uku kwezi kwa cyenda, ubukangurambaga bukazagera mu mpera z'uyu mwaka. RBC yatangiye ubukangurambaga mu ntara y'Amajyepfo, abakozi bayo nabo mu bigo nderabuzima barasobanurira abaturage iby'ubuzima bwo mu mutwe no gusaba baba bafite ikibazo cyo mu mutwe kugana muganga agafashwa aho gukomeza kwigunga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimira Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi mu gihe cici mu ntara ya Makamba, ubwatsi aborozi bagaburira ibitungwa urabura cyane bigatuma umwimbu w'amata ugabanuka kukubura ivyo ibitungwa bifungura. Hari n'abaturira amashamba kugira bazoronke ubwatsi mu gihe imvura itasuye. Idonido kuri iyi nkuru na Tezira Tungimana.
Amatongo yaraze rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke ibitoshereza igitungwa.
Ari murabona n'itege kujya sohotse cyo kudasohora igitungwa. Ari naho ugenda kwahira ahantu h'umuntu cyangwa kwakiragira ahantu ugasanga ni ngorane bizanya amatati mu miryango.
Ikiro kirazimbye kuko nk'ubu kiro ni 2,200. Umva ufashe kw'inka woze urayihitero timisi yose upfuma mbere uburu bwatsi.
Nangahe Makamba henshi nkiheza amaso imwe byo kuvundika ubwatsi hano Makamba ntabyo barashika ku cyane. Imwe byo kubika ubwatsi nko mu kuzimu n'ibyo ntibirabaho cyane.
Abo ni aborozi bo mu ntara ya Makamba, ibitungwa byabo bibangamiwe n'ubukene bw'ubwatsi. Basanzwe babigaburira ubwatsi benshi bahira mu matongo ya leta canke mu myonga, kandi bakabukura hafi cyane yaho batungiye inka mu gihe cy'imvura. Iyo rero ikirituritse ubwatsi buruma hakagera mu kwezi kwa cyenda ku misozi hatuma inkungugu, ata bwatsi butotaye bahakura bwo kugaburira ibitungwa. Aborozi b'Imakamba ntibamenyereye kuri mu bwatsi bw'inka mu matongo yabo. Benshi bagaburira inka ubwatsi bw'imejeje, iyo ari ubwatsi bwarimwe naho mu gihe cy'imvura buba ari ubwo baguze ku babanyi baburimye batagira ibitungwa. Umukobeko w'ubwatsi bw'inka ureha imetero 50 z'uburebure ukagugu hagati y'150 na 150. Ubu tugeze mu kwezi kwa Nyakanga, aborozi ntiborohewe na gato na rijya amatongo yaze. Busago Herme yororera inka igisegwa cya Makamba. twamusanze mu mwonga wa Nyankoni ariko aratora ubwatsi agaburira inka imwe yororeye muhiriwe
nkabatwegura urabona no urabona twegereye nk'igisagara amatongo rero urabona ko yameze nkayaze amatongo yaraze rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke ibitoshereza igitungwa kuko urumva naho wo bufise ahantu bivana n'ingene umuntu ameze nkabatuye gucusanga ufise nk'abana ufise nk'abana rero uramuha nk'ikivi hajya aho wamuhaye ikivi none ko utaza gusubira kugira ngo ugende guteraho nawe wakikeneye ariko ibyari byiza yaba hari hagutse biba bigaragara yuko umuntu atera kumbure bikamufasha
naho ndi Melchiori wewe yorora inka zibiri ni umugabo w'imyaka 56 akaba yororera izo nka mu ruhongore rwubakishije ibiti kandi inka ziwe zirara mu mase zataye kukubura icyarire twasanze yatemaguye ibitumbatumba by'ibitoke arivyo ariko aragaburira inka ziwe ati ikibazo cy'ubwatsi kirakomeye kuko naho twaratwahira mu myonga baraharimye ahasigaye naho harumye nta bwatsi urembye buhasigaye
mu minsi yahera twakunda kwikubita mu ahantu bita mu munyika ariko ubu nta muntu ashobora kugenda ngo aburonkeyo kandi twagenda mu myonga isanzwe mito mito ariko hose usanga ataguboneka kubera izuba ryabaye ryinshi cyane ubu muri iki gihe nibyo dufise nyine hamusanga inka yagize guterananutse uyigabura nk'ibintu by'ibitoki bitumbagugwa byo twita bitumbagugwa ugasanga ntiyihaze no guhaga umuntu aratomboye akaronka n'utwatsi na dukeye yashobora kurenzako ubu muri iyi minsi biragoye cyane kugabura igitungwa biragoye cyane
ibyo bitumbatumba ntacyo bimarira inka uretse kuzinda gusa bigatuma inka zonda mu gihe cici abakurikiranira amagara y'ibitungwa hafi bakamenyesha ko ivyo bitumbatumba bishobora kuzitera indwara kuko biba vyuzuye amazi Busago Herme yongera koko nihindagurika ry'ibihe ryavyunyuye
oya ntibishobora kutworohera kuko tuboneka yuko nk'abatuye guho tuhereye nta misozi dufise ku mbure yaho twokwahira ibyatsi kugira ngo bizifashe kandi ikindi cyaba kidufasha bwa mbere na mbere yari nk'imvura nk'ubu rero imvura ngaha yarashika nka mu kwa kangahe mu kwa gatandatu ikagwa canke mu k'umunani kagwa ku mbure yahari humye nta karemba bikagaragara rero yuko umuntu yotorora
hari n'abananirwa kugaburira ibitungwa byabo bagahitamwo kudandaza inka itarakura kugira ubwatsi busubiriye kuboneka baguri yindi gutyo bakaronka amase yo gutabira abafise inka nyinshi nabo baragurisha imwe canke zibiri gutyo bakaronka amahera yo kugura ubwatsi butunga izisigaye
ibyo byose bibaho kuko murabona igitungwa cy'inka kimaze gushira aho gikuze cyane gishobora kurya ubwatsi bwinshi bivanye n'ibyo kubiguma bihindagurika kandi bisaba n'uburyo usanga ari ngorane birashika ati umuntu agashobora kukidandaza kikiri hafi kitari bwakure akakidandaza bivanye no kugira ngo igitungwa aho kukimupfira ko nabi akajya gikuraho hakiri kare
mu gihe cy'imvura umuganda w'ubwatsi nturenza amafaranga y'amarundi 1,500 ariko muci si bose bashobora kugura iyo miganda ihaze inka Masumbuko Ernest twamusanze aho yariko aratema ubwatsi ku mukobeko w'urubingo yaguze ku mubanyi yabwijwe ya Amerika ati
cyane cyane benshi turagura kubateye iyo mikobeko y'ikibingo tukajya rero tugenda turahira cya kibingo twe twakora amababi akagira igihe rero uhimbuye imitwe ya cya kibingo kugira shamika bashami kugira ngo uzokongere kugera kuraba ubwatsi usanga bwagwiriye bwakuze cyane nk'umuganda w'ubwatsi ubu urageze ku 3,500 abandi barageze kuri 5 umuganda bwabo bari umuganda mwiza ubona ko ari umuganda w'ubwatsi ushobora kujya ku mutagana ku mugoroba nka mundwi uharuye irashaka kujya nk'3,000 cyangwa 3,500 gutyo cyangwa bigakwira na 40 biva n'ukuntu kundi igitungwa n'ukuntu bitwareka kukigaburira
hari n'abakoresha abakozi bajya kwahirira ibitungwa byabo mu gihe umukozi bamuhemba ayari hagati y'40,000 to 50,000 ku kwezi hari abakozi batabakomoka muci buvuye ko ubwatsi babwahira kure ku bilometero birenga 8 abo bakozi bava ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu gatondo bagana hari imyonga kuko ariho hasigaye ubwatsi burembye ubasanga bariko baraca ubwatsi ku nkombe z'uruzi canke imigazo gushika buzuze igunira ripima nk'ibiro 50 baje gushikana ubwatsi ku mararo y'inka nk'igihe cy'isaha 5 z'umusase hari naho bahira ubwo bwatsi mu kivi cy'umuntu bikabyara amatati ugasanga nyinitongo afise inka imanza zigasekera hari n'abongere bahengera ijoro bakaja mu bwatsi bwa murundi bagaca bagatwara kugaburira inka zabo Ndayisenga Jean-Claude umwe mubakoresha ubakozi yemera ko atanyungu yo korora muci uretse kuronka amase
nk'ubujewe
kubera inka atari cyenda yikurikirana cyane afise umukozi mpemba ku kwezi kandi yahirira inka ubwo umukozi yahaye arahirira inka ugahuruhaye bamuhemba nk'ibihumbi nka 40 ku kwezi cyangwa 50 ubwije ni umwaka yanku karoyimara ni imyaka 2 nta biharo birobamo mugi nyungu zoyibona kubera ugomba mase yo gushira mu ndimo kugira urime wimbure
usago Herme nawe nyene aremeza ko korora inka muci atanyungu bizanira umworozi kuriwe igihe cici nukagaburira inka utiteze ko hari kizokungukira nukuraba ko irengana ico kiringo kitoroshe igashika mu gice gatasi ikiri nzima n'umwimbo w'amata uragabanuka gushika ku bice 70% amata bonetse bakayahebera inyana ikayonka yose ntibabe bakironka ayo bashora nayo nyene haraho idakwirwa ni muri ico gihembere iritero ya matari duga amaheri jana canke majana 2 ico wafashije aborozi mu gihe cici ni ifungurwa zihinguye bita itoroto iyo nayo yarazimvye nkuko masumbuko ya Ernest avyemeza
ni kuvuga ko itoroto yirazimvye kiro kigeze ku 1,000,000 kurangura nkangahe ni wacu mu mabutike 2,200 kuvuga rero itoroto igwirazi irazimvye kandi nayo ni kintu gihazi nka ningoga ariko ubwasi nabwo 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 nyinire bufisa akamaro cyane gusumba toroto menga harimo nk'inkino uvuga harimo calcium y'uburyohe ku nka double kica kibingo usanga gifisa amazi kirafisa imishwara kigabura mu ngingo z'umubiri kuri yo turavye itoroto n'ubwasi ubuntu kintu bishokora uhugu n'ubwasi ibyo nubwo bishobora kwa buryo buke cyane kuri yo toroto
kuronka amafaranga 3,000 ku munsi navyo si vya bose benshi bahitamo kubiheba inka ugasanga yaronze umworozi ntaho ndi Melchior abona ko izo ngorane ziva ku buhinga buke bwo kubika ubwatsi aborozi bateye imbere mu gihe cy'imvura baraca ubwatsi bakabuhamba mu kuzimu kugira bazobugaburire ibitungwa mu gihe cici ariko imakamba bwo buhinga ntiburahakwiragira kubura ubwatsi bagaburira inka bituma aborozi bamwe bimakamba baburonderera mu nzira zihungabanya ibidukikije bamwe baraturira amashamba kugira imvura y'igihungura bayiguye imeze umuyonga babone kuronka ubwatsi bazigaburira Karoli Nahimana ajijwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi makamba
ego cyane abantu benshi baraturira amashamba nubwo cyane cyane muri zone ya Gitaba amashamba menshi aramaze guturirwa kandi nkuko tubyibaza bimbira ko badoce baronka ubwatsi bwo kugaburira ibitungo mu gihe imvura izobiguye ariko leta nubwo ntikirafata ingingo zikomeye cyane kugira ngo ubuzura mukafashwe aragiye aho hantu mu muyonga azohanwa bimwe bikomeye ariko guturira aho abantu baraturira kandi bamwe baraturira kubera ubwononyi abandi baturira kugira ngo nyene ibitungo byabo bazobiragire aho hantu baba
mu vyokorwa kugira ubukene bw'ubwatsi bugabanuke mu gihe cici harimwo kuburima ku mikobeko iyo mikobeko uretse ko bayitera ku bwatsi buzogaburira ibitungwa iranakingira isi nkukura amazi akanyengetera mu kuzimu gushika mu bigega birefo cyane mu kuzimu ivyo navyo bituma n'amazi mu nzuzi atagabanuka cyane abarima mu myonga bakaronkayo bavomeza aborozi bukwijukira kandi kubika ubwatsi mu kuzimu nkuko Nahimana Karoda bibahanura
icyo kokorwa nuko abantu bokwama bagize ibyo bita guhamba ubyatsi mu kuzimu hari ubuhinga abafundi babereka babinonosoye ngira umuntu ashobora kubika ibyatsi mu kuzimu inka zigashobora kubirya n'imyaka itari mike kubera biguma bimeze neza ubwo mbere mu bageza abantu no kubuhinga hariho nk'ubuntu tanga ko Karorero muri komine ya Makamba yazanye imashine isya bikericeri kugira ngo ibyo bikericeri rero nicyo ibaturuto abama concentre ashobora kugaburira ibitungwa
abajejwe intwaro baridogera kandi aborozi batwaye inka zabo mu mashamba akingiwe kugira ziro nk'ubwatsi ariko umugenzi uri kurahengetera nuwo kugisha aho hambere inka zarava mu ntara ya Bututsi basanzwe borora inka nyinshi zikaja kumara iki mu buragane imbo canke mu kumoso hari ubwatsi bavyita kugisha leta ikaba yarafashe ingingo ko atanka yojabuka ikomini igiye kugisha kuko biri mu bikwiragiza indwara z'ibitungwa n'amatate hagati y'abarimyi n'abagishi hari n'abajabukana inka bazivana mu Burundi bakazijyana ibuha muri Tanzania kuko hasigaye uburagiro
Radio Jwi d'America i Washington DC amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hani hagarukiye dushimire abagize uruhara bose ngo ashobore kubashikira kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo uwegeranije ibiganiro ni Nadia Taha uhagarariye ibiganiro nawe ni Edigwema. Tubasezerero tubifuriza ibihe byiza, kurindira amakuru ari imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.